VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije aho muri hose nshuti turi kumwe. Uyu ni umwanya w'amakuru yerekeye Burundi. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Babandi badutera baca bamfatira ku nkoko kuzimya n'ingoko kuzimya ntibashotse biruka kwinjira mu nzu nkuru baciye bakoranira kuri jewe bitaza bakubita amakofe baziviranya aha matwi ntamahera ngo zana ngo yayakuye ku isoko.
Uwo ni madamu Niyimpaye Violette, ni umukenyezi ucuruza inka wagabweho igitero mu ntara ya Rumonge. Uyu mukenyezi wakomeretse harimo kuvurirwa mu bitaro by'i Bujumbura. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye abakekwaho guhungabanya umutekano barimo gukorwaho iperereza, barimo n'ubyiyemerera kandi bafatanywe za grenade, turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Ni kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje email yacu, ni radio yacu @gmail.com, turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu VOA. Ni umwanya w'amakuru yerekeye Burundi. Igipolisi cy'u Burundi cyerekanye abantu barindwi bakorwaho iperereza bakekwaho guhungabanya umutekano, umwe akaba yafatanywe grenade esheshatu. Uwo yiyemerera ko ari umurwanyi ko akorera umuhari witwa Parpehutu FNL utwarwa n'uwitwa Israel. Umunyamakuru wacu Eroje Wirika neza adufitiye inkuru.
Umuvugizi w'igipolisi avuga ko abo bantu indwi bagizwe n'abagabo bakiri bato n'imisore bafashwe ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi. Uko ari indwi bose bakekwa ko bari mu kagwi k'abantu bahungabanya umutekano na cyane cyane abatera amagrenade, harimo yahitanye abantu bagera kuri bane mu mpera z'indwi iheze mu mazone ya Bwiza na Buterere ku mugwa mukuru Bujumbura. Pierre Nkurikiye.
Inzego rero zijejwe umutekano ntizareze amaboko, zarakurikiranye amakanda y'izo nkozi z'ikibi. Gushikaho rero abantu bashika kuri ndwi bafashwe kuri uyu munsi wa kabiri uheze, bafatirwa bane muri Rohero na batatu mu Nyakabiga, bafatanwa n'amagrenade ashika kuri atandatu. Tumaze kubafatana amagrenade dufata yuko ari muri izi nkozi z'ikibi zirayatera, kandi ko bari bafite intumbero yo gukomeza bayakoresha mu guhungabanya umutekano byinshi, ariko muri bo baraza kubibibaririra.
Bamaze kwivugira, umwe muri bo ntiyahuje n'umuvugizi w'igipolisi, yemeza ko ari inzira karengane kandi nabo bafatanywe muri zone Nyakabiga. Ariko kuko
jenka je bafashe mpejeje kwimwesha mu Nyakabiga, umukwafere yarahejeje kumwa nguyu, baca baradufata batwuriza pick up batubwira ati ngo nimwinjire mutwereka ahantu muba. Ndababwira ati jewe mba kumugoboka, badufatanye turi kumwe n'abanyeshuri babiri hamwe n'umuboyi umwe. Baravuga ati nimwinjire ntaco mutwereka aho muba, hanyuma ibisigaye turabimenya mu nyuma. Aho nababwiye yuko mba kumugoboka, baca bambwira ati kiburije ngo ibyawe tuzobisubira mwejo, baca bantera ishikafu baca banjana hehe mu ngagara bukesa medi. Niko baca batwuriza tena imodokari yadufashe siyo yaje kudutora, batujana mu Kayanza. Batujanye mu Kayanza twaramaze iminsi twavuyeyo kwa kabiri.
Ariko rero harundi yemanga icyaha ciwe, akavuga ko yacitse umugwanyi kuva inyuma yaho imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza iburijwemo mu kwezi kwa gatanu.
Mu batera amagrenade mu Gisagara ntabwo ndimwo, musanzwe nje narumugwanyi nje nakorera ruguru. Namanutse kuri telefone y'umuntu ampamagaye, ntitwigeze tubonana, yarungitse umuntu yatuma umuntu arabimba. Hari ku munsi wa kabiri musanzwe kubera hari mihari myinshi, nje nari mu muhari witwa Parpehutu FNL watwagwa n'uwitwa Israel. Mu bisanzwe umuntu umwe wese hariho ubusobora kuza kumuhana, hari ubusobora kuza kumwonga kubera tabari umwanya w'intambara, ntidushobora kuza hamwe ngo gikunde. Amagrenade bampaye mu bisanzwe twadufise umugambi wo kuza gukorera mu misozi hejuru, mugabigwanisho ntibari bwabimpe, ibigwanisho ntibari bwabiduhe, baramaze kuduha ama grenade hariho kutumvikana hagati kw'abantu bo batwara imihari intumbero y'intambara batubwira ko misanzwe ari kugwana tugatsinda umwansi
ninde
batubwira ko ari ubutegetsi ubuhari
uwo mugabo w'imyaka 30 asanzwe ari numwubatse mu kazi kiba kamisi yose yemeza kwabo bafunganywe bagirizwa ibyaha bimwe bamwe yabakubise ijisho ku munsi wa kabiri w'indwi mbere nabafatiwe mu rupango yari yatsemwe indaro muri quartier ya Rohero hagati mu gisagara cha Bujumbura asigura ko atana kimwe bari bazi ku magrenade yaranyegeje
ndabifatanwe ndumwe je harageze gihe niyumvira nti mfatisitwe n'umuntu yoba yayampaye kuko sinabona ko bamenye ko ari magrenade ndayafita ambwiti we wambaye inkofero nyina ya mavinge urumva kandi wari yabimpaye nawe yari yaragiye nta karenganyo karimo narazifatanwe nta kinyoma kirimo ndemanga icaha kuko ntinagikoze mugabo abo twari kumwe na subjecti nagira na kimwe babagirira nabi ko itonga n'icyo narifatanwe kandi ayisanzwe ndiko ndarondegwa
tumubajije ko atabwo bafise kwa bamutumye bashobora kugirira nababiwe kuko yabahemukiye nuko atobayaherewa amafaranga ngo yibeshere nkuko batavuga rumwe na leta bakunze kuvyagiriza iperereza ry'u Burundi ko riha amahera abantu bakita bagwanyi yatwishyuriye bikurikira
muri abajya amahera oya prema mu bantu bari amahera cyo prema ntabwo ndimwe je nafatanwe itonga kandi nayisanzwe ndiko ndarondegwa prema kandi no abantu nafatiwe nta muntu nozaniranya ati ubutwari kumwe oya aho nokuri kindi kintu hosugirana igiki woreka ka kuvuga ivyo bintu byamaze kugusikira nabo nyene izo ngorane barazibona ikosha siji wanze narafaswe kandi ni nkuko ejo hasobora gufatwa n'uwundi chanke hagafatwa n'uwundi ikibi gusa nuko ntashobora guca mfata umuntu uwo ntazi wese nkashangenda ndo maku ugasanga ko ndafatisha abandi bantu bahura n'ibibazo bitandukanye ivyo bintu atavyo bazi
kuva mu mpera z'umwaka uheze igipolisi cy'u Burundi kiramaze kwerekana abantu batari bake bimangira ko bari mu bagwanyi bahungabanya umutekano mbere hari nuva mu gihugu cy'u Rwanda mu bamaze gufatwa ubonaho yiyemerera ko ari umusirikare w'ico gihugu igisirikare cy'u Rwanda cyo carabibeshuje bamwe mu bafashwe n'ubu baracyakingiwe n'inzego z'umutekano bakabamaze n'ukwerekana ahantu bahambwe abantu bishwe mu makarite y'uburaruko bwa Bujumbura nka Cibitoke na Mutakura abari bamaze gufatwa bose bagirije Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD uri mu itavuga rumwe na leta kwariwe yabatumye guhungabanya umutekano libaye ijyambere rero haboneka uwiyemangira ko ari mu bagwanyi ariko agatanga izina ry'uwamutumye atari Sinduhije Eroje Wirikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eroje Wirikaneza kuri iyi nkuru umutekano warahungabanye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira uyu wa kane mu ntara za Bururi na Rumonge Ibururi muri komine Mugamba umuntu umwe yarishwe undi arakomereka muri komine Buyengero mu ntara ya Rumonge naho umukenyezi umwe yarakubiswe n'abagabye igitero iwe mu rugo inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
uyu mutekano wahungabanya makomine abiri ntara ya Rumonge na Bururi ahantu rubibe yose hamwe ko ari ibiri imihana yatewe iyo ngabadandaza b'inka kandi bose bari biriwe kudugura mu isoko y'itora ni mu ntara ya Bururi muri komine Mugamba umwe muri izo ngo zatewe n'ubwo witwa Nestor Nibaruta rimwe komine Mugamba zone Kibezi umutumba Mutobo abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze haryamye igisasa tuzijoro bamwambura amafaranga bongera basiga bamwishe nkuko twavyiganye ku telefone n'umwishwa wiwe
bamusanze aho yaryamye bamurasiye mu nzu nyene aharyamye bamurasiye amasoro atatu ara bamurashe mu mutana aho bamurashe amaja mu mutu
bari abantu bangahe
barashika batandatu abari bambaye nk'imodi za gisirikare barashika nka batatu kandi n'abari bambaye gire bagiye kumwica nibo baciye bamusupa nake batwaye telefone n'amahera ibihumbi amajana atanu na mirongo itandatu
uyu mudandaza w'inka w'imyaka mirongo itandatu yaba n'abahungu biwe babiri umwe muri we yarakomerekejwe n'abantu bitwaje ibigwanisho icyo yazize ko bari uko yoba yaravuze yuko ababishe se we yabamenye
avugije induru rero ndataha mu mwishe babamenye rero baca bamurasa bamurashire mu kuguru baca bagira yuko rero ngira bibaza ko yamwishe ko yacyatemba amate mu musere bamaze kumuterura bamutwaye mu bitaro imasara ne yagenda aravuga arimo umuhungu nzi yoba yigishe bomu
muri ico gihe nyene cy'isaha zitatu z'ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane harundi rugo rw'umudandaza w'inka rwatewe muri komine Buyengero umutumba Mugigo agashimbirishwi ni mu ntara ya Rumonge urwo rugo rubamwe uwitwa Bushwigi Nikodemo umudandaza w'inka we Imana yarakinze ntacyo yabaye keretse ko hakubaga umukenyezi wiwe ni nawe bajya gutera urwo rugo bashikiye kujya mbere uyu mukenyezi yaciye amanukanwa mu gisagara cya Bujumbura kuvurizwaho n'impaye Violette twamusanze bitaro se museka aho yari ko aravurirwa
Nari nsohotse rero inyana iriko itambatamba mu rugo nari mfise itoroshi babona ya toroshi baca baratuzuka baraseruka babandi badutera baca bamfatira ku inkoko kuzimya n'ingoga kuzimya ntibashotse biruka kwinjira mu nzu nkuru baciye bakoranira kuri jewe bitaza bakubita amakofe baziviranya aha matwi nta mahera ngo zana ngo yayakuye ku isoko mu mugamba ngo yazane ntayo mfise uraza hari zana ngo arihe ngo ntuhavuge.
Uyu mukenzi yatubwiye ko abaje kubatera mu rugo rwabo bari bambaye ibintu vyirabura kandi ko ari biyoberanije mu maso
uko ari bane ntibanabonye aho nabo bari bipfutse no mu maso uko uhaboneka imbonero gusa bari mu bintu vyirabura bose vyirabura tsikiri vyose n'inkofera n'ibirato.
Nimpaye Violette igihe twamubona ntayikomera kimwe twabonye kiretse ko mu byo twabonesha amaso nuko yiyengenga twahavuye tumenya ko abateye urugo rwabo bateshejwe n'induru abari muri urugo rugo bavugije ariko ko bagiye bibye amafaranga agera ku 120. Umuvugizi w'ipolisi y'u Burundi Pierre Nkurikiye yatubwiye yuko vyakozwe n'amasuma kandi ko amatohoza yamaze gutangura. Ikindi kintu yatubwiye nuko uyu mudandaza w'inka yishwe muri komine ya Mugamba yahowe ko yamenye abaje kumwiba. Vyongeye Pierre Nkurikiye avuga kandi yuko bazokora cyane amatohoza bazogira ku makuru bazohabwa n'umuhungu we mudandaza yakomerekejwe igihe arashwahogwa yuko nawe nyine yavuze ko yamenye bishe se wiwe. Ikindi umuvugizi w'ipolisi yatumenyesheje nuko uyo muhungu agiye gukingirwa kubera ko ayisuri hambaye muri ubwo bwicanyi. Ibujumbura mu Burundi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse kuri iyi nkuru. Ejo mu mujyi wa Kigali habereye iserukiramico rya muzika ryo kwibuka Robert Nesta Marley wamenyekanye cyane nka Bob Marley. Uyu akaba afatwa nk'umwami w'injyana ya reggae ku isi. Isi iyi rero iserukiramico yitabiriwe n'abahanzi baririmba injyana ya reggae barimo itsinda Lion Story rikomoka mu Burundi. Iki gitaramo rero bakitabiriye ari benshi barimo nabo Barundi bahungiye mu Rwanda. Tabita Mukamusoni yarahari hadutegurira iyi nkuru.
Imisi yose tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu numunsi wo kwibuka Bob Marley. Itariki niyo umuririmbyi rurangiranwa mu mudiyo wa reggae abo bita abarasta bakunze kwitirira yafiriye ko kubwabo barasta n'abaririmbyi b'umudiyo wa reggae Bob Marley bamwibuka kubera yari intwari.
Ariko kuri twese umwisi kubera ubutumwa bwe buracyahari turacyabwumva muri twebwe bududubiza turacyaririmba indirimbo ziwe n'iziwacu zigomba gusa n'iziwe zivuga amahoro zikavuga urukundo.
Banezerewe cyane Abarundi bari bakoranye bavanze ugwaruka n'abakuze abavuye mu Burundi ababa mu Rwanda n'abavuye mu Buganda bari bakoraniye hamwe bavuga ko kabaye akajyo ko guhura no kwibagira ibibazo basanzwe bafise muri ubu buzima butoroshe bw'ubuhungiro.
Naryohewe nishimye twaririmbye twatambye ego ni kubara nawe nyabiwacu turaganira turaryoherwa turasubira kwibukanya ubuzima twabayemo tukiri mu Burundi ego
nk'amajambo arimo yatuma umuntu yiyumvira hari n'ahazoje biratuma abantu basubira kunywa mu mugabo naho hakiri bamwe bamwe agifite insinga mugabo
twabarundi uyu munsi uhuriranye n'ibihe turimo bitoroshye igihugu cyacu kiri mu ntambara cyatabaguwe n'akagwi k'abantu batacyifuriza ineza n'imwe. Twebwe rero turacisha mu butumwa bwacu uko kubwira abanyagihugu yuko twuja hamwe tukasubira tukubaka igihugu cyacu ama zumwe mu mbiza duteye zikatuvamo niko twizeye.
Ni byiza cyane baje mu gitaramo cya Lion Story. Lion Story nayo ni umugwi udasanzwe iwacu mu buzima bw'abarundi. Ni umugwi wagize icifashije cyane kugira ngo abarundi buguruke mu gwira mu barundi bamenye ibyabo no mu gwira irimba amahoro urukundo.
Justine Nkurunziza umufaso ni imboneza w'umurundi kazi avuga ko ibiteramo nk'ibi bishobora gufasha kugira amahoro agaruke mu Burundi.
Naje ndakunda Bob Marley cyane kubera abarasta n'abantu bagira promosiyo y'ubumwe, promosiyo y'urukundo, umubano mwiza mu bantu. Nta bintu by'amacakubiri uzobasangamwo, nta bintu by'ugwanko, nta mu rasta yica. Baba bana ba Lion Story baje guha umwizero, umwizero abo barahungiye ngaha bavuga ko gutaha bazotaha ntibihebure nibibaze ko bazoguma mu buhungiro ariko ibintu bizoti ndabigenda neza hama bagende gusubira kubaka igihugu cy'u Burundi bacubaka arabahutu bacubaka arabatutsi bacubaka arabatwa bacubake arabahanyamahanga bakibamwo atabintu by'ubwicanyi burimo n'ukuri kuko amaraso amaze guseseka mu Burundi ni menshi cyane turifuza ko twese yo hagarara hama tukaguma twiririmbira
bari ko bararirimba abaririmbyi ba Ryan Story batanga ubutumwa bw'amahoro. I Kigali, Tabitha Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice 3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu ni umwanya w'ibiganiro byacu byibanda ku Burundi. Madame Denise Nkurunziza, umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, amaze iminsi agenderera intara zitandukanye z'igihugu akangurira abakenyezi bayoboye abandi uburyo bashobora kubumbatira imiryango yabo. Nibyo ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi cyagarutseho. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na Madame Nkurunziza kubikwiye gukorwa kugira ngo ingo z'abarundi zikomere kandi igihugu gitere imbere.
Ego, maze iminsi ngendera intara zitandukanye z'igihugu. Ndamaze kugendera Cyankozo, Rutana, Makamba, Kirundo. Mfite umugambi wo kugendera n'izindi ntara mu ntumbero yo kuganira n'abakenyezi barongoye abandi ibijyanye n'ubwenge no kugira bagire ubwenge, kuko ubwenge nasanze ari bwo bwubaka urugo. Izo ntumbero abakenyezi b'indongozi kubera yaba ibishoboka n'abaronka bose bo mu gihugu cyose jewe ubwanje nubabwira bose. Nicyo gituma mvuga ntushoboye kuza aze, ariko kubera aho tuba dukorera ntumira indongozi kugira ngo bazabishikirize abo barongoye. Aba ari indongozi zitandukanye, haba mu mashyirahamwe atandukanye, haba indongozi zitandukanye mu gihugu, abashinga amateka, abakenguza amateka, bwamatari, ba mutaramere, abakuru bashefu b'ibitumba b'abakenyezi. Abo tuganira bebe n'indongozi mu mashengero, nabo tuganira kugira ngo ibyo tuganiriye bafashe babishyira abandi.
Rero Madame Nkurunziza, ni igiki cyabatumye muhitamo gukorera kuri iki kibazo cyo gufasha abakenyezi gukomeza ingo zabo n'imiryango? Ni igiki cyabatumye mugira icyo cyumviye?
Jewe igihe kimwe nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge bwubaka urugo, hanyuma ryanditse mu Migani igice cya 24 umurongo wa 3 havuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ariko usomye mu Migani igice cya 14 umurongo wa mbere havuga ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Mura rero ndabyiyumvira ko cyane, kuko no mu mwaka w'2010 narigeze kugira izingendo mu ntara zose z'igihugu, hari mu ntumbero yo kugendera abakenyezi naho nyine kugira ngo tuvugane ibijyanye n'indero y'abana, kuko naho nyine nari nabyize ko nsanga umukenyezi burya arafite uruhara rukomeye ku mwana akimufise mu nda, akamurera amwonsa akuze. N'iyo dukuze usanga abana bakunda kwegera ba mama babo gusumba ba papa babo, sinzi ko maze kubibona. Usanga rero bubaka ba mama wabo, hanyuma handabirase mbona indero uko imyaka igera ikiyakituka. ndavuga ni jewe noganira n'abakenyezi bijanye n'ukuntu twogarukira imbero y'abana kandi tubaba hasi icyo nakintu cyane kwa kugira ngo tuganire naho nyene nage natumira indongozi mu nzego zitandukanye ubu rero ndabye amajambo nasomye umugore w'ubwenge bwo kwiwe nakeneye ubwira jewe numva ibi bintu no bibwira abakenyezi ubu mukene n'igifu w'igifu arusambuza amaboko yiwe niko havuga ndavuga nti ngiye nkaganira n'abakimwezi kandi ntabwo bagiye ubutenge kugira ngo ntidusambure ingo zacu ibyo nuko nasanze burya igihugu kigizwe n'imiryango imiryango rero iyo idakomeye igihugu ntigikomeza burya ingorane nasanze umukuru w'igihugu mu muryango kuko n'umuntu iyo atameze neza cyangwa agakora ibibi afite umuryango atahamwe rero nsanga iyo imiryango idakomeye igihugu ntigikomera icyanemenye kandi ntumira abakenyezi ni ukubera mu Burundi bakunda kuvuga ngo umukenyezi niwe nkingi y'urugo hari n'umuririmbyi yakunze kuririmba ngo umukenyezi ni kirumara mu muryango kandi ikindi nacyo abakenyezi burya nibo benshi mu gihugu nibo benshi cyane nca ndiyumvira nk'ubutwe bw'abakenyezi tubaye abanyabwenge kuko turi benshi mu gihugu tukubaka ingo zacu kuvuga ngo kubaka urugo no urugo rurimo umugabo rurimo abana rurimo n'abandi umuntu abatunze hari n'urugo rutari umugabo rutarimo umugabo rubandanya kwitwa urugo tuvuge urugo rurimo mama yapfakaye rubandanya kwitwa urugo rero umugore abaye umunyabwenge ashobora kurera neza umugo wiwe ashobora gufata neza abana biwe guhindura abana biwe kwigisha abana biwe bagakura bafite imbere bagakura ari abana beza kandi umwana ahawe indero nziza ari muto arayikurana
Muravuze cyane ku byerekeye ugwaruka ndumva mushimika ko cyane kugwaruka izi nyigisho none musanga hari icyo zifasha uburundi muri iki gihe aho twumva tukanabona umutekano ugenda uhungabana mu bice bitandukanye by'igihugu abantu baricwa bari ku mirimo yabo ya misi yose ama grenade ategwa ku bantu atacu bazira inyigisho cyangwa impanuro musanga zifasha gukemura iki kibazo cy'umutekano muri iki gihe
Ntizoreka gufasha kuko nababwiye ko amahoro ahera mu muryango kandi ikindi nacyo twebwe nk'abakenyezi turi benshi tukitwararika iby'amahoro n'umutekano mu gihugu murumva ko byogira ikimazi kininiya cyane no mu izo nyigisho ndababwira kugira ubwenge umukenyezi w'ubwenge ndababwira yuko abumbatira amahoro n'umutekano ahaherereye umukenyezi w'umunyabwenge amenya ngo aho merereye hatari amahoro nta mahoro nanjye nzogira akayabumbatira hanyuma rero nkababwira nti umukenyezi w'umunyabwenge akabona ibice bije gusambura bije gutera igihugu arabibwira ababijejwe nababwira nti umukenyezi w'umunyabwenge ntabika inkozi bimunzu ntabika umunywarumogi mu nzu k'umunywarumogi adakubise wewe akubita ababanyara nawe nyine arateze umutekano muke umukenyezi w'ubwenge ntabika abafise ibigwanisho mu nzu nawe umugabo wiwe cyangwa akaba umwana wiwe arakwiye kubibwira ababijejwe nk'icyo kigwanisho gishobora kugirira nabi kigahera mu nzu hanyuma kigasohoka kikagirira n'ababo hanze mbere narabahaye n'akarorero k'umukenyezi umukenyezi wo muri bibiliya gusoma mu gitabo cya mbere cya samweli uwo mukenyezi ni umukenyezi yari umworo bibiliya itubwira ngo uwo mukenyezi baratewe habaye umugabo yitwa sheba aragarariza igihugu agarariza umwami yitwa dawidi amugararije hanyuma bigira inama yo kumurondera kugira ngo bamuhane nk'uwagararije mu gihugu kuko ariko arateza umugumuko hanyuma acahungira mu gisagara cyitwa sheba kikabamwe umukenyezi w'umworo ariko bibiliya iravuga ngo yakunda iby'amahoro akaba n'umwizigirwa hanyuma agihungiyemo ingabo za dawidi nazo zari zikazi zari ingabo z'abahizi baca baramukurikira baca kumurondera batangura gusika impome z'igisagara cy'i sheba abanyagihugu baragira ubwoba kuko bahabona batewe baragira ubwoba ariko uwo mukenyezi ngo acahagarara hafi y'urugo ngo arasemerera ahamagara uwari umugabisha w'ingabo yitwa yowabu ngo arasemerera ngo yewe yowabu ngo ngurondere iki abanza kwiteza ntaravuga ngo jende umukenyezi wo muri iki gisagara akunda iby'amahoro kandi w'umwizigirwa ati rero urondere iki kuri iki gisagara ari igisagara n'igisagara cyane ari igisagara cy'amahoro abantu basa gusiguzamo ababuza amahoro guhanuzamwo ati ntimugomba kugisangangura yowabu ashobora kumubwira ati ati jewe singomba kugira ikiri na kimwe no duhereza umugabo yamundiye ngahi wanyu witwa Sheba jewe ntacyo narondera ku Gisagara biriya tubwira ngo uwo mukenyezi yaciye aja mu Gisagara arondera abarongozi bo muri icyo Gisagara n'abanyagihugu ngo abagira inama y'ubwenge kubera ari umunyabwenge ati bagira inama y'ubwenge iyo nama y'ubwenge yari iyo kugira ngo atehereye aho iki Gisagara cyose gitambuka reka turondere uwo mugabo umwe yandararije tumubahe bica baramurondera baramubaha Gisagara gikirakira birashoboka rero natwe uko turi kose icyo nama ndababwira uko ari kose akenye atunze ashaje akiri muto arashobora guteranira amahoro n'umutekano niyemere kwibararirwa abibona yabonye aho banyeke by'ibigwanisho yabonye inkozi zikiri aho ziri acabivuga
murakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku nshuro ya mbere ku ijwi rya Amerika umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza turiko turaganira ku vyerekeye ico fasha ingo mu Burundi gukomera indoro nziza kugwaruka hamwe na cane cane nico kogwa kugira ngo igihugu cogorore umutekano tsimbatare reka duhe na kanya abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bifuza kubabaza ibibazo bakongera bakanashikiriza n'ivyumviro kuri iki kibazo reka twakire wa mbere yitwa Gwanyonga Gwanyonga turi kumwe
yego turimo turabumva
Gwanyonga mwiriwe neza muduhamagaye muri he?
Yego turi Bujumbura turaramukije mutumire.
Gwanyonga shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro?
Naye bite ikibazo nashaka kubaza nyiri cyubahiro. Ngaho usanga ababyeyi papa na mama badahereza imbanuro nziza abana cyangwa ugasanga ntabwo bicara ngo baganize abana icyo gihe bigatuma abana bajya mu bikorwa bitari byiza bitabereye bitewe n'ababyeyi ese hakorwa iki kugira ngo nibura abana bajye bicarana n'ababyeyi nibura igihe ababyeyi babonye umwanya bajye bahereza umwanya abana kugira ngo babumvize abana batange n'ibitekerezo kugira ngo ababyeyi cyane cyane batange imbanuro uburyo babona ibintu birimo biragenda cyane cyane twebwe abana twumvira ababyeyi kurusha ibyo twebwe twumva kuri bagenzi bacu murakoze kandi ndashimye cyane umutumire kubw'impanuro nziza arimo aratanga vurema nakomeze umusanzu igihe Imana ikimubese igihe nakomeze atange impanuro nziza yo kubaka igihugu n'isi muri rusange murakoze
murakoze cyane Gwanyonga reka duha kanya Madame Denise Nkurunziza abishure
arakoze cyane Gwanyonga ikigira kabiri numvise ko yanterereye ko yaterereye ibyiyumviro avuga yuko ari ingorane kubona ababyeyi iyo ababyeyi badahurije hamwe guhanura abana babo umwe akavuga uwundi akavuga ibi cyangwa ababyeyi barika abana babo ntibabahe ntibicarane ngo baganire yavuze yuko ingaruka ari ibi baca baja mu mabarabara ariko ababyeyi bo bigumiye mu mazu ibyo ni ukuri hanyuma ikibazo cya mbere abagize ikijyanye no kuganiriza abana ababyeyi kuganiriza abana ni by'ukuri iki kintu no mu mwaka w'2010 nico nagenda nshimikira ko cyane mbwira ababyeyi yuko bakwiye gutanguza ibiganiro mu muryango kuko nari narabajije ndabaza mu miryango ababyeyi bishobokera gufata kanya bakaganira n'abana sanga nibabaho no kubaho no muri sare nshitse aho tugirira ibyo bikogwa nkabazanye ababyeyi bama bafata umwanya bakaganira n'abana ni bande nasanga nta muntu ari nk'umwe cyangwa babiri natwe rero mu rugo iwacu twari twarabikoze tukagira ibihe tuza turaganiriza abana tukumva batubaza ibibazo bikomeye cyane by'ubuzima bya kazoza kabo tukabona ko ibyo biganiro bibagiriye akamaro cyane hanyuma rero icyo nashaka kuvuga mu byo ndiko ndabwira aba bakenyeza handiko ndagenda mu ntara ndashimikira yuko bakwiye kuganira n'abana bakagira ibiganiro mu miryango kandi umupapa n'umumama bose baje hamwe baganiriza abana izi ndongozi nazo ndabikarira cyane kubera indongozi usanga iyo bagiye mu burongozi bagira ibikorwa byinshi ukadusanga
ntibaronsa akanya bataha batebye ngo nari mu bikorwa by'igihugu nari muri ibi na biri ugasanga iminsi yose barabura akanya ko kuganira n'abantu ugasanga rero abana b'indongozi nibo babaye aba mbere kuba bagarariji kuba bakora ibintu bitandukanye turiko turaganira rero ndababwira ibi bintu si byiza nk'ababyeyi b'indongozi ukorera igihugu ariko urondere n'akanya ko kuganira n'abana rero nagira ndamubwire Kanyonga yuko mu bintu ndababwira cyane abatuganira ndababwira ikijyanye no gutanguza ibiganiro mu miryango yabo.
Icyo cyari igice kiganiro muri Isanga mwumvaga Madame Denise Nkurunziza, umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yaganiraga na mugenzi wacu Oriane Itangishaka ku cyakorwa kugira ngo ingo z'Abarundi zikomere kandi igihugu gitere imbere. Nshuti rero, Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byayo by'isaha naha bihumurije. Mwakoze kudutega amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma ha engineer Tian Wang, afatanije na Fatuma Karara Arimasi, Eugenia Mukankusi kuri mikoro. Mugire ibihe byiza, mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.